Jewe sinemeye ngo kukiringo cyane cyagenze neza icyo gusa no kwerekana ibikorwa nakoze hanyuma abarundi abadasigana cyane cyane bagaca bavuga yuko nakoze cyangwa ntakoze mutegere neza yuko umuganga w'adasigana yipfona nawe urongoye mu gihe cyoroshe mu gihe umuganga nyine uhije kwiyunga kandi naho wari uhije kwiyunga hariho bamwe batameze nk'ibyavuye mu kwiyunga mbere batanguye guca bagomba kwikumira mugambwe natanga kurongora igihe cy'amatora amatora urazi ingene agoye zitegura muri iki gihugu cyacu hanyuma n'ibyagoranye bamwe mu migambwe baca bayiyongera mu mugambwe w'adasigana yipfona uragumayo icyo cyari igikorwa akigoye cyateranya umukuru w'umugambwe w'adasigana yipfona n'iyo migambwe yindi kumbure yashaka yuko umugambwe w'adasigana yipfona uyishigikira kugira ngo uje muri opozisiyo
muravuze ikintu gihambaye cyane rwose ko mwarongoye umugambwe igihe wariko uriyunga ariko amatwi adusumira muri iki gihe uyu mugambwe ntiwiyunze nk'uko wari umeze ugitangura mushaka kuvuga ko amabanga yanyu mutayarongoye neza
umugambwe n'ukuri uriyunze neza kurusha mbere no mu ntambwe y'urongora ukigute ni kubera kuko ingorane ziri ubu ni ingorane zizangatiranye z'abantu barondeye ibyicaro birakena biba bike hanyuma rero bagaca bajya hamwe nawe inkwanyi b'iyo migambo nyine itashoboye kwiyongera mu matora kandi mwimwe yari imigambo itari abagenzi b'imigambo w'adasigana yipfona mu matora kuko bagira bati turwanije umugambo w'adasigana yipfona duciye muri wo niho twawusenya tugahava turonka ikibanza natwe kuko imigambwe y'imwimwe ntavuze amazina ikorana n'abo bantu basa n'ukumenga abagizi baba ryabo ni imigambwe irwanya umugambwe w'adasigana yipfona akuva mbere kera kugira ngo irabise ikibanza barabe nawe ko boronka aho bavugira mugabo abantu barihenda cyane umugambwe w'adasigana yipfona waramaze gushinga imizi mu gihugu kandi icyo cyiza abantu nabo bavugira ngaha bavugira mu gisagara gusa uwo batuma kujya kuraba umuntu mu gihugu ntiyomuzanira n'umwe nicyo gituma ibikorwa bimwe bimwe babuze abantu kwitaba bigenda neza kubera kuko abo babuze ntiyakibemera na gatoya
mwavuze n'ikindi kibazo gihambaye cyane rwose cy'ingorane ziri mu mugambwe ipona iyi ngorane muvuga ko zivanga atanganye cyane rwose ikakubera cyane cyane ahanini abantu barondera ivyicaro impanuro mwoha umukuru w'umugambwe mushasha professeur Charles Nditije ni nkizihe wiheje izo ndyane zose nizo ngorane ziri mu mugambwe
yamushinga amateka Nditije Charles ni umuntu azi umugambwe cyane yarabaye icyegera cy'umukuru w'umugambwe mu ngorane nkizi Charles Nditije arazi umugambwe kuko yawubaye imyaka myinshi impanuro ni umuha njye nibaza ko sinanyinshi arazi ingorane ziriho arazi umugambwe icyo nabimwemerera gusa ni uko tuzomufasha kugira ngo izo ngorane cyane cyane zitangurira ku bantu basa n'abataye umurongo batazi ikizira batazi icyo barekuriwe n'icyo batari kuriwe abo bantu tuzomufasha tubanaye dukebura ko tuma dukebura byase naho ntituduhagarara ngo ni uko ngo abantu babiri cyangwa batatu bariko baravuga amarebe ku maradiyo
mu kanya gatoya cyane rwose ikibazo cya nyuma muri iki gihe mwe mwabonye izo ngorane zose mbega hariho ikintu cyokorwa kugira ngo abo mwita ko ari akagwi gatoyi kazimira ikagata umurongo kugira ngo nako nyine kagaruke mu ruhongore umushingamateka Charles Nditije ukora iki
icyo niko ndaraba gusa tuyo turaraba uyu mugwi nyine yavuze amaroro byari byaragaragaye nuko ntibari bafite ingorane y'umukuru w'umugambwe bari bafite ingorane n'izina ryitwa niyo yangana Bonaventure ubu rero izina niyo yangana Bonaventure ntikirivugwa hejuru y'umugambwe w'adasigana yipfona reka turabe rero koko ko bariko baragwanya niyo yangana Bonaventure cyangwa bariko barwanya umukuru w'umugambwe w'adasigana yipfona ibyo rero tuzajya tubimenya kubera kuko ubu ikinyoma kigira imikubitirwe ahabona abo bantu turabe icyo bavuga icyo ari cyo kuko uko naba mvuga nti iyo umaze kubona umuntu agiye ku maradiyo gutyoza umukuru w'umugambwe gutyoza inzego kubesha abanyagihugu ushobora yuko ni ukuri adafise ibituma bimutuma agira ibyo ariko aragira
Bonaventure Niyonkana umutegetsi ahora arongoye umugambwe ipona gushika ejo ku munsi wa mungu murakoze cyane rwose kuri aka kanya mwatoye kugira ngo tuganire mwakoze
ndikibane.